Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti na mubagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ya saa 11 n'igice.
Tout à l'heure en fait disons en prenant un passeport en fait disons diplomatique, un passeport africain, je me suis senti le premier africain peut-être.
Uwo ni Idriss Déby, président wa Tchad, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, avuga ku gitabo cy'ingenzi z'abanyafrika cyashikirijwe icese ejo mu manama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariko abera I Kigali mu Rwanda. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini kumwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na Rosine Munezero.
Urakoze Oriane, murakoze namwe mwese mwahisemo kumviriza Ijwi rya Amerika. Amakuru y'ijya no hino ku isi. Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, Barnabe Kikaya bin Karubi, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu, yahakanye ko atacegeranyo cyasohotse kivuga ku guhiga buhongo Moise Katumbi, umunyepolitike atavuga rumwe na Leta. Katumbi asanzwe ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari karivuza. Amaze kubonana n'abategetsi batandukanye bakorera I Washington muri Amerika. Ubutungane bwa Congo bukaba bwamuciriye mu kwezi guheze umunyororo w'imyaka 3 ku cyaha yagirizwa cy'ubusuma. Karubi avuga ko Katumbi yafise uburenganzira bwo kujya iyo ashaka no kubonana n'uwo bashatse. Ikibazo ngo nuko afise ubibimwagira imbere y'ubutungane bwa Congo. Abatavuga rumwe na Leta bavuga ko bigaragara ko President Joseph Kabila atifuza kuva ku butegetsi, bavuga kaswasa n'ushaka guhindura ibwirizwa shingiro, bagasaba ko hoba Leta yimfata kibanza mu gihe President Kabila azoba ahejeje ikiringo ciwe. Barnabe Kikaya bin Karubi, umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, avuga ko ataho ibwirizwa shingiro yivuga ko kuri Leta yimfata kibanza, asaba abanyepolitike kwicara hamwe bagatora umuti ico kibazo. Umugwi ujejwe gutegura no gucungera amatora mu gihugu ca Ghana urahakana ko ivyatangajwe n'ibimenyeshamakuru ko amatora y'umukuru w'igihugu atazoba aratunganywa itariki 7 z'ukwezi kwa 11 atari byo. Mu itangazo abashingamateka bamwe baheruka gusohora bavuga ko kuri iyo tariki uyo mugwi utazoba uraheza kwegeranya urutonde rw'abatora n'ibindi bikenewe kugira amatora ashoboke. Eric Zakpasu, umuvugizi w'uwo mugwi, avuga ko bariko bakora ibishoboka byose kugira ayo matora azoshobore kuba iyo tariki. Zakpasu akavuga ko bariko bakorana n'imigwi yose harimo n'imigambwe kugira bashobore gutunganya ayo matora azoba itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Mu ndwi iheze umugwi ujejwe gutunganya amatora waratanguye gukosora utunenge nko gukura ku rutonde abadafise uburenganzira bwo gutora itariki 7 z'ukwezi k'8 urutonde rw'abatora rukazoba rwatunganijwe. Igipolisi cy'u Faransa cyatangaje kuri uyu w'Imana ko cyarekuye umugore wa Mohamed Bole yagonze abantu ku munsi wa 4 ku mugoroba mu gisagara cya Nice mu Faransa akoresheje ikamyo y'imatone 11 ku birometero bishika 2.6 mu bafashwe ntibararekugwa. Uwo mugore afise abana 3 yari yafashwe ku munsi wa 5. Umucamanza wiwe yatangaje kuri televiziyo ko ataracubatse na Bole inyuma yaho yamwirukaniye abanje kumukubagura. Ubutegetsi buvuga ko Bule yarungitse ubutumwa akoresheje telefone ngendanwa, buvuga ko horungikwa ibindi bigwanisho. Muri abo bafashwe umugabo umwe n'umugore nibo bikekwa kuba aribo baronse ubwo butumwa. Uno munsi niho igihugu cy'u Faransa kirangiza ikigandaro cy'imisi 3 bamazemwo iminsi. Leta ya Kiislamu ikaba imaze gutangaza ko ariyo yakoze ico gitero cyo kuwa 4 inise mu Faransa. umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya nandi makungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje mu kinyamakuru CNN ko ataruhara Amerika yagize mu gikorwa cyo kugomba gutembagaza ubutegetsi cyabaye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cya Turukiya. Umushikiranganje Kerry avuga ko gutuma urutoke Amerika muri iryo tembagazwa ry'ubutegetsi muri Turukiya bitagira ishingiro. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan atuma urutoke uwitwa Fethullah Gulen aba muri leta ya Pennsylvania muri Amerika ko ari waregwa ico caha, agasaba ko uwo mugabo arungikwa muri Turukiya. Umushikiranganje wa Amerika John Kerry yavuze ko atagwandiko Turukiya irabashikiriza go kumubashikiriza mu buryo bwemewe n'amategeko. President Erdogan yavuze ko agiye kubandanya igikorwa cyo gutuza uwo mugera yagereranije n'uwa kanseri. Avuga ko kandi no muri leta uwo mugera uriyo abashika ku 600,000 bakaba bamaze gufatwa. Bamwe mu gisirikare bakaba bahungiye mu gihugu cya kibanyi cy'Ubugiriki. Kuri w'Imana niho hasomwe imisa y'abahitanywe n'izo ntureka.
Ayandi makuru dushikirije utugume hafi uze kudushikiriza incamake yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri no saha. Amakuru yo mu biyaga binini ejo ku munsi w'Imana mu nama zo ku nshuro ya 27 ziriko zihuza abakuru b'ibihugu bya Afrika harashikirijwe icese igitabo cy'inzira ku banyafrika hari naco passeport africaine. Icyo gitabo kizogenda gikoreshwa bitewe n'ubushake bwa buri gihugu. Mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa ari Kigali mu Rwanda aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Aya mashyirufa yarasobanura akanyamuneza kuri Bwana Idriss Deby, umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba na perezida w'igihugu cya Chad, nyuma y'uko Dr. Dlamini Zuma umuyobozi w'uyu muryango amushyikiriza urupapuro rw'inzira passeport nyafurika. N'urupapuro kandi ku ikubitiro rwashyikirijwe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame wakiriye inama ku nshuro ya 27. Bwana Idriss Deby arafatiye passeport nyafurika nk'umwe mu myanzuro y'indashyikirwa umuryango ategeye kugezeho. N'intambwe nini indashyikirwa tumaze kugeraho. Ndabizeza ko ubu tuvugana mu gufata iyi pasiporo nyafurika niyumvishe nk'umunyafurika wa mbere uyifashe. Wa kabiri ni Paul, murabona ko ari imyanzuro myiza, mwitonde ntimubisuzugure. N'intambwe ikomeye tugezeho amateka azayifata atyo. Ibisobanuro bitangwa n'abategetsi kuri uru rupapuro rw'inzira rurajya rukoreshwa ku mugabane wa Afurika mu migenderanire. Ku ikubitiro rurafata abategetsi bakuru b'ibihugu n'abadiplomate, ariko icyo bahurizaho bitewe n'ubushake bwa buri gihugu, urupapuro rw'inzira passeport nyafurika ruzagera kuri rubanda ku buryo bizoroshya imigenderanire ku banyafurika. Muri rusange abategetsi ba Afurika kuri iyi nama ya 27 yakunze kurangwa n'umuhezo mu biganiro byaguye. Muri bike bavunguraho barahuriza ku kunga ubumwe ku rugamba rwo guteza imbere umugabane wa Afurika. Uyu ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Whenever we gather on the basis of what unites us,
igihe cyose twaterana turebe biduhuza haboneka igisubizo cy'amahoro kuri buri kibazo. Ariko iyo abantu bahuye nk'abanyamahanga bataziranye n'utubazo tudafatika bigorana kudukemura. Muri gahunda z'ibihe birebere zirimo kwishakamo ingengo y'imari yafasha umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ikaboneka ku mpuza ndengo y'100% kandi barasanga kubwo inshingano za buri gihugu kinyamuryango bitari inzozi. Iri terambere bahaye icyerekezo 2063 ku mugabane wa Afurika. Abategetsi baravuga ko byanze bikunze hagombye kuboneka ibikorwa by'ingenzi bidaheza urubyiruko. Uyu ni umwanzuro bavuzeho n'ubusanzwe mu nama z'abanje utarabonerwa umuti. Madame Francine Muyomba avugira urubyiruko muri uyu muryango.
Investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour l'avenir de notre continent.
gushora mu rubyiruko no kwishingana kuri ubu no kuzigamira ejo hazaza k'umugabane wacu. Banyakubaho abakuru b'ibihugu n'amareta, urubyiruko rurabasaba mwebwe mudutegeka kubahangira ikigega nyafurika cy'iterambere. Icyo kigega kizabatera inkunga yo kubona inguzanyo iciriritse mu bikorwa by'urubyiruko rwa Afurika, cyane mu byaro bagatera imbere mu buhinzi n'ikoranabuhanga rigezweho. N'inzego za mwamba zagabanya umubare w'abadafite akazi binyuze mu guhanga imirimo.
Du taux de chômage des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat.
Uyu mugabane w'Afurika urabarura urubyiruko rugera kuri miliyoni 300 rutagira icyo gukora. Umuryango w'Afurika yunze ubumwe ushyize imbere ubumwe bw'umugabane, ariko haracyagaragara ibibazo by'urudaca mu bihugu binyamuryango. Ibyo bishingiye ku guhirimbanira ubutegetsi bigira ingaruka kuri rubanda. Urugero ni intambara z'urudaca kuri uyu mugabane nko muri Sudani y'Epfo, ibibazo bya politiki Burundi na za Somalia, byose bigihangayitishije abategetsi muri uyu muryango. Nubwo badasobanura mu buryo butomo inzira bazakoresha ngo batore umuti w'ibi bibazo, baravuga ko biri mu bigomba kuva mu nzira. Biteganijwe ko kuri uyu wa mbere ari nabwo inama isoza aba bategetsi bazitoramo umutegetsi mushya w'uyu muryango uzasimbura Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Hagati aho hari abakandida batatu: Dr. Specioze Wandika Kaziwe wahoze ari Vice Perezida wa Uganda, Dr. Peronomi Venson Moitoi wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Botswana, na Dr. Agapito Mba Mokuyi wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Guinea Equatorial. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu ndwi iheze kuva ku itariki 12 kugeza kuri 14 yarusha muri Tanzania, harabaye imibonano yahuje Leta y'u Burundi, imigambwe itandukanye, abanyepolitike batandukanye, eka n'amashyirahamwe atandukanye yari yitavye iyo mishikirano mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Navuganye na Pascal Ziminani, umupfasoni akurikiranira hafi politike y'u Burundi n'akarere, yari yitavye iyo mibonano. Ndamubaza niba yabonye hari icavuyemwo cyofasha igihugu cy'u Burundi n'abarundi muri iki gihe.
Nibaza yuko hari ikintu cavuyemo, kuko abarundi nk'uko bwabaye ubwa mbere mu kwezi kwa gatanu n'uko kwezi kw'indwi, abarundi n'abarundi kazi twarongeye twicara hamwe tuvuga icyo tugona, tuvuga icyo twiyumvira. Nubwo intanguro yatanguye nabi, umunsi wa vetire ntibyagenze neza, n'umunsi wa kotire urumva kotire ntiyabaye nk'uko yari isanzwe iba. Evidama ouverture ntiyabaye comme d'habitude urumva, ariko navuga yuko imibonano yabaye yari kenewe yuko iba, kuko twavuze ibyo twiyumvira naho tubona ko dushitse mu gihugu cyacu nk'abarundi n'abarundikazi.
Umushingamateka w'u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko Hafsa Mos yaragandaguwe, arashwe mu gitondo cyo kwa gatatu. Urupfu rwiwe mwagwakiriye gute nk'abakenyezi bari yarusha, mwaruhaye izihe nsiguro?
Abakenyezi bari yarusha turi divize mu maparti atatu. Ntituri groupe y'abakenyezi homogene, ntituvuge ntitufite ijambo rimwe tuvuga nk'abakenyezi. Nka groupe je nari ndimo ya WID, na groupe yindi yari hari ya Forum National de Femmes, twarababajwe n'iyo nkuru. Mugabo hari n'indi groupe y'abakenyezi twabonye bagize reaction yerekana nk'aho umengo ntibaraba canke umengo n'ikindi kiziga kigiye mu bandi, kuko hari n'undi mu bakenyezi yagize vema kuraje yo kuvuga ngo uyapfuye ni kiziga kandi biziga bisa n'ibindi. Urumva rero ko twese turi abakenyezi, mugabo ibitubabaza si byo bimwe, twese turondera amahoro mu buri bamwe, abandi naho ugasanga bariko bararondera ubwicanyi, bariko bararondera kwihora, bariko bararondera kwica ngaha na hariya. Mm-hmm. Abakenyezi birimo hari ukuntu duha twiyumvira yuko abakenyezi ari abantu barondera amahoro, siko twese tujyarusha turondera amahoro. Hari abajyarusha kugira ngo berekane amakte ya violence, ariko araba bayajustifiye kugira ngo bavuge bati nimuzane bari bariko baragira violence mwicarane nabo, nabo tugirane ibiganiro.
Kuri icyo nyine cerekeye umutekano muke mu Burundi uri kurategwa kumbure n'impande zimwe n'izindi, hari ishaka ryari rihari ry'abanyepolitike mu gutorera umuti ibibazo by'igihugu?
Abanyepolitike zinavuga yuko bamwe bashaka gutorera inyishu ibibazo by'igihugu, bashaka gutorera inyishu izi violence na crise, kugira ngo ibe crise ya nyuma ko muri sare y'u Burundi amakrize yamyeho. Mugabo urumva hari bamwe baba bashaka yuko inyishu iboneka. Mugabo icyo batumvikanaho ni koma bose bashaka batorera inyishu, mugabo lokoma. Na mvuye mu banyepolitike ngiye nko muri groupe y'abakenyezi nongeye kuyigarukaho, ndabye nka statement yasohotse ibyo umupasoni Marie Louise Baricako yasohoye, hari ikintu nabonye yitwa Africa 24. avuga yuko iyo demoma use les armes peuvent arrêter les armes urumva inkoho nizo zigomba guhagarika inkoho canke intambara ihagarikwa n'intambara urumva nkuyo abagiye mu biganiro mugabo ku mutima akaba afite cyaka intu cuko intambara igomba kuba mu Burundi kugira ngo krize ihagarare birababaje kuko igihugu cyacu cabaye mu ntambara imyaka myinshi hari hageze yuko twiyumvira amahoro twiyumvira intambara
murakoze cyane mfasoni paskazi minani
murakoze
Ubunaho numwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino duhere kuri mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka dushikirize ayo mu Burundi Evariste
Indwi zibiri n'iminsi itarenga ine niyo minsi sigaye kugira ngo hatangure hariya mu gisagara cha Rio de Janeiro mu gihugu cha Brazil kiri muri Amerika yepfo inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi Burundi buzosorikirwa n'abanonotsi 9 ijya mbere kuva Burundi bubaho ivyo bivuga na Salvatore Bigirimana icegera cy'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi Komite National Olympique uwo azoba rongoye intumwa zizogenda ziherekeje abo banonotsi mu gihugu cya Brazil avuga uturusho tuhari muri uno mwaka agereranije mu myaka iheze
kuva Komite National Olympique iki ibaho nubwa mbere turonka abanonotsi benshi baserukira Burundi no kuvuga abanonotsi 9 hanyuma tukavuga tuti twarakoze neza amafederation yarakoze neza muri abo banonotsi 9 harimo batandatu bo muri athletisme umwe wo muri judo na babiri bo muri natation nubwa mbere rero turonka abanonotsi bangana gutyo ikigira kabiri nuko ubu dufise abathlete benshi batagiye kubutumire bagiye kubera ari kibanza baronse aho na cyane cyane nawo muri athletisme aho ari abanonotsi bakomeye twibaza nuko tushobora kuronka nibibanza byiza cyane tukanaronka n'umudari ni kuvuga rero ko uburusho burahari ni byiza cyane
uri mu bategetsi barongoye Komite National Olympique aremeza ko imyiteguro iri kugenda neza haba mu bushikiranganje bw'inkino no ku ruhande rw'abamenyereza n'abanonotsi nyine ikibazo kihari nuko abanonotsi 9 indwi bari mu bihugu byo hanze ariko Salvatore Bigirimana ashikiriza ko bizeye ko kugenekereza ya 30 kuno kwezi kw'indwi bazo bose bashitse ku mugwa mukuru w'igihugu cha Brazil kugira abamenyere ibirere
nko muri abo banonotsi 9 ubu abari mu gihugu kubera ama competition bagenda bagaca bararindiriyeyo bagarutse no usanga bigoranye amafaranga ni menshi y'amatike kuri abo banonotsi 9 indwi bari hanze kandi bari mu bihugu binyuranye kuko hariya tuzoshikira umwe wese ateza kumenya amasaha ryari azoshikira n'umunsi ukuvayo ugasanga rero umwe wese kurondera itike yiwe ahimuvana ryarazoshika ugasanga ni ibintu bitoroshe cyo rero turiko turabikora mugabo turakurikirana ku munsi baraduha amaraporo yuko kwitegura biko bigenda neza
mu mugwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi bashikiriza ko baravye abanonotse buno mwaka bizotuma ururimbo rw'igihugu rusamirana ibendera ry'u Burundi rigahungabana Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil abakenyi bazosirikira u Burundi mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi Rio de Janeiro kuva ku igenerezo ya 5 ukwezi k'8 kuza bagizwe n'abasore 6 n'abigeme 3 ku ruhande rw'abahungu 3 bazohiganwa mu kwiruka imetero 42,000 marato muri mu Faransa undi umwe ahiganwe ku metero 3,000 n'10,000 abandi bahungu 2 bazohiganwa mu koga natasho mu Gifaransa ku ruhande rw'abigeme Diane Nukuri azohiganwa muri marato y'imetero 42,000 Kasonga Antoinette ahiganwe muri za nkino zo guturana hasi judo Francine Niyonsaba ahiganwe mu kwiruka imetero 800 tukivuga inkino zo kwinonora imitsi ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama bufatikanije n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura byatunganije kuri w'Imana urugendo mu gisagara cha Bujumbura umuyobozi mukuru w'inkino mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama Patrick Ndayisenga yabwijwe ijya Amerika intumbero y'ugo rugendo
urugendo twari tuguye dufatanije na Meriya Bujumbura aho ubushikiranganje bwacu kugwaruka inkino n'imico kama twaravye duti tuza kamaro k'inkino inkino kuko zituma abantu bahura abantu bakaganira bakamenyana kandi inkino zigatuma n'umuntu agira amagara meza ari nacyo gituma rero twiyumviriye gutunganya urugendo ruciye mu nkino kugira ngo dufashe natwe nk'ubushikiranganje gutsimbataza amahoro mu gisagara cya Bujumbura, kuko amahoro ariho ubu gusa turiko dufasha kugira ngo atsimbatare
mu gizurugendo mu gisagara cha Bujumbura mu gihe muri iyo minsi heze hatari ifashe neza mu bijanye n'amahoro rero muti urugendo mwagize rurashobora gutuma abantu ahora hatagendwa no musagera
oya nubu uwa hose ubu ntana hamwe muravye amazone yose ntana hamwe hatagendwa ico rero cerekana yuko amahoro mu gisagara cha Bujumbura yagaruka yagarutse ubu rero turiko turayatsimbataza abandanye kubaho amahoro ariho
umupira w'amaguru naho kizigenza mu mugwi Vitaro Lodi Mavugo yuri indege kuri uyu wa gatandatu agana igihugu cy'Ubufaransa uwo mukinyi yabaye wa mbere mu kwinjiza ibitsindo byinshi mu higanwa rirangiye mu cicaro ca mbere agiye gukora ikibazo kizomutuma akina mu cicaro ca kabiri ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Eka duha kanya na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda adushikirize aya sport n'imikino mu Rwanda.
Mu gihe imikino Olympique iri hafi gutangira mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil, dukomeje kubagezaho ibirebana n'imyiteguro y'abakinnyi b'abanyarwanda bazaseruka. Ku birebana n'abazasigana ku maguru, batatu muri bo bazahatana mu rugendo rw'ibirometero 42 bakunze kwita marathon. Muri aka kanya turi kumwe na Elia Manirarora, vice-president wa Komite Olympique y'u Rwanda. Akabari nawe uzaba yoboye intumwa z'u Rwanda i Rio de Janeiro aratubwira uko aba bakinnyi batatu Jean Baptiste Simukeka Ambroise Uwiragiye na Claudette Mukasakindi bahagaze muri iki gihe
Jean Baptiste Simukeka afite imyaka 33 y'ubukure Uwiragiye ari hagati aba mu Holandi imyaka 36 Claudette Mukasakindi imyaka 33 ndabijyana na preparation ubu bagezeho bari kurangiza preparation zabo itene muri Kenya aho Claudette na Simukeka bari bazamara y'ukwezi komite olympique ifatanyije na federation twabashakiye aho baba ndetse n'amafunguro ku buryo umutoza agenda basura umunsi ku munsi itene niho umuntu ushobora kuwa mbere muri marato ari tugira ngo rero birukankanye nabo bahumeke ku mwuka nk'uwabo kugira tujye muri rwa rwego rwa politiki yo kuvuga ngo tujye muri competition tutagiye kwigiza nkana Ambroise bari mu myitozo mu Burundi kuko nawe yabaye qualifié azagira hano asigaye iminsi 7 ngo aje mu mikino olympique nyeka yuko aba babirukanka marato byabo bigaragaye kandi bose bari kafiye
mu gusiganwa ku maguru kandi muri imikino olympique u Rwanda ruzaba ruhagarariwe na Salome Nyirarukundo wiruka metero 10,000 Elia Manirarora arakomeza atubwira uburyo uyu mukobwa arimo kwitoza
Nyirarukundo Salome yazirukanka ibirometero 10 twifuzaga yuko nawe yajya itembe kuko naho ibirometero 10 bijya mu burebure akora ko ari gukora ibizamini bya nyuma yemeye uko agomba kwitoreza hano ariko tukamushakira undi muntu ngo bitariye Eve ni umuntu ukurusha wakwirukanka inyuma kuko ari uwa mbere rero mu badamu nta mudamu umurusha mu Rwanda kuko tuzamushakira umugabo birukankana kugira ngo agende iyo umuntu akuri imbere ukoreshe foro nyinshi
tunyarukiye mu mikino ya bose Sport Doramas Mu Rwanda ubuyobozi bukomeje gushishikariza abaturage gukora imyitozo igamije gutuma bagira ubuzima bwiza. Umwe mu bashinzwe kwigisha siporo mu kigo Health and Fitness Center aratubwira intera amaze kugeza kwa mugana muri siporo.
Nitwa Mukasa Nelson. Igikorwa cyacu cyo cyakorwa muri stade. Ugeze muri stade ahantu winjiye muri stade hariya muri stade neza muri VIP aho ngaho hari sare yacu ya gym ya siporo niho ikicaro cyacu cyo kwigisha siporo kiri. Twigisha ibintu bijyanye na piscine, twigisha ibintu bijyanye na gym, twigisha ibintu bijyanye na aerobics, twigisha ibintu bijyanye na nimirire, twigisha ibintu bijyanye na massage. Abanyeshuri baza kwiga mu byukuri nabitangiye mfite abantu batarenze 10 ariko umubare uragenda wiyongera. Umubare w'abigishije izo siporo, umubare wagiye wiyongera. Mbikangura urubyiruko ahantu hose usanga nkora amanama n'urubyiruko nshaka urubyiruko mbakangura kugira ngo mbabwire ukuntu siporo ari nziza
Nelson Mukasa agaruka no ku byiza byo gukora siporo ku buryo buhoraho
mu byukuri ibintu siporo igeza ku muntu siporo ituma abantu bagira ubusabane siporo ituma abantu bakundana siporo uyibonamo inshuti siporo ibamo urukundo siporo ituma ugira ubuzima bwiza nkaba nkangurira abantu kugira ngo abantu bitabire siporo ibyo byose bibagereho
Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubu ubucuruzi bw'abantu ni cyaha kigayitse kiba hafi mu bice byose byo ku isi kandi bigira ingaruka hafi kuri bose. Kubwishyira hamwe mpuzamakungu rijejwe iby'akazi, abantu barenga miliyoni 200 ku isi baragaramirwa n'ubucuruzi bw'abantu. Ubwo bucuruzi bwiswe ubucakara bwo mu bihe bya none. Ubucuruzi bw'abantu no gucura bufuni na buhoro ikiremwa muntu mu ntumbero yo gukoresha abantu ku nguvu canke kubafata ku nguvu. Uburyo bukoreshwa mu bucuruzi bw'abantu burimwo kubakoresha mu vyerekeye kubashurashuza canke mu bikorwa byo mu rugo. Igihe umuntu ari munsi y'imyaka 18 akoreshejwe kubijanye no gushurashuzwa ni icaha, naho uwo muntu atoba yabikoze hakoreshejwe inguvu. Icegeranyo c'ibiro vyo bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye n'ubucuruzi bw'abantu casohowe i Washington DC ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Ico cegeranyo co mu mwaka w'2016 cerekeye utwigoro two kugwanya ubucuruzi bw'abantu kuva ku itariki 1 y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2015 gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Ico cegeranyo cashize igihugu ca Thailand mu mugwi wa kabiri, no kuvuga ko leta y'ico gihugu yagize intambwe zikomeye mu kugwanya ubucuruzi bw'abantu mu kiringo ico cegeranyo cihweje. Yamara ivyo no kuvuga ko ubudandaji bw'abantu muri Thailand kikiri kibazo gikomeye gikeneye utwigoro kurushiriza twa leta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Thailand kongereza utwigoro mu rugamba rwo kugwanya ubucuruzi bw'abantu no gushira mu ngiro amategeko agwanya ico gikorwa. Icegeranyo c'ibiro vyo bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye no kugwanya ubucuruzi bw'abantu kirimwo urutonde rw'ibikenewe gukorwa na Leta ya Thailand kubijanye n'ubucuruzi bw'abantu bizofasha leta kugira intambwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Leta ya Thailand kubishyira mu ngiro. Leta ya Amerika yiyemeje kuvyerekeye gukorana na leta n'abanya Thailand kugira bahangane n'ico kibazo. Ibiro vya Leta ya Amerika n'abategetsi bajejwe kubahiriza amategeko babandanya gukorana na leta ya Thailand n'abaserukira amashiri hamwe ategamiye leta mu gihe bariko barondera guhagarika ubucuruzi bw'abantu.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko dusozera ibiganiro vyacu vyo kuri no saha, reka mugenzi wacu Rosine agaruka tubwire incamake y'amakuru yadushikirije avugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Barnabe Kikaya bin Karubi, umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, yahakanye ko atacegeranyo casohotse kivuga ku guhiga buhongo Moise Katumbi, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta. Katumbi asanzwe ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ariko arivuza. Ubutungane bwa Kongo bukaba bwamuciriye mu kwezi guheze umunyororo w'imyaka 3 ku caha yagirizwa c'ubusuma. Umugwi ujejwe gutegura no gucungera amatora mu gihugu cya Kana urahakana ko ibyatangajwe n'ibimenyeshamakuru ko amatora y'umukuru w'igihugu atazoba aratunganywa itariki 7 z'ukwezi kwa 11 atari byo. Eric Xapaxu, umuvugizi w'uwo mugwi, avuga ko bariko bakora ibishoboka byose kugira ayo matora azashobore kuba kuri iyo tariki. Twabwiye kandi ko igipolisi cy'Ubufaransa cyatangaje kuri w'Imana ko carekuye umugore wa Mohamed Boule yagonze abantu ku munsi wa kane ku mugoroba mu gisagara cya Nice mu Faransa, akoresheje ikamyo y'amatoni 11 ku birometero bishika 2.6 mu bafashwe ntibararekugwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kerry, yatangarije mu kimenyeshamakuru CNN ko ataruhara Amerika yagize mu gikorwa cyo kugomba gutembagaza ubutegetsi cyabaye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cya Turkiya.
Ni naho duheraje ibiganiro byo kuri no saha. Nshuti mwese mukundara dijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Rosine Munezero. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.